Claire Kazeneza
Ndawara mukije mwese muri ko muratwumviriza ikaze nirwanyu mu makuru yo kuri uyu w'Imana wigenekerezo rya 22 gitugutu ingingo nkuru ziyagize ugutanga umuco kubyicanye bwakorewe incungu ya demokarasi nivyo bisabwa n'ishyamwe rihurikiyemwo abapfakazi n'impfuvyi baharanira agateka kabo bikaba biri mu itangazo basohoye kuri uyu w'Imana aho buca hibukwa imyaka 26 irangiye Melchior Ndadaye agandaguwe haramakenga mu bagize imigwi hijejwe amatora mu makomine aho turi mu ntara ya Bururi ivyatumye bamwe mu bajejwe amatora mu ntara badateri igikumu ku ntonde z'abagize sesi muraza kuvyumva mu ntango zano makuru imvura yaguye ku mugoroba wo ku munsi wa gatanu yarononye ibitari bike mu ntara ya Kirundo na cane cane muri komine Busoni musanteri w'iyo komine agasaba ababishoboye gufasha imiryango yahuye n'ivyo bibazo mu mpera zano makuru tubashikiriza amakuru yanditswe n'ibinyamakuru utuma amajwi abashikira ni Eric Uwimana Kazi
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
Ishyirahamwe rihurikiyemo abapfakazi n'impfuvyi baharanira agateka kabo basaba ubutungane gutanga umuco kubwicanyi bwakorewe incungu ya demokarasi Melchior Ndadaye mu itangazo iryo shyirahamwe ryasohoye kuri w'Imana mu gihe u Burundi buca buhimbaza imyaka 26 irangiye iyo ncungu igandaguwe Adela Hishaki yarongoye iryo shyirahamwe arashima kutwigororeta imaze gukora nko kwitirira ikibuga c'indege ca Bujumbura iyo ncungu ya demokarasi mu mukurikire
igenekerezo rya 21 gitugutu mwaka w'igihumbi kimwe majana icenda 93 nye n'icyubahiro Melchior Ndadaye umukuru w'igihugu yaragandaguye bunyamaswa hamwe n'abafasha biwe inyuma y'iryo bara haciye hakurikira ubwicanyi butagira izina isinzi ry'abarundi baricwa bazira ubusa muri ya vode turiyamiriza ko kari kabishe kuko dushira imbere ukubahana haba mu mibano muri politiki no mu moko avode iboneyeho akaryo ko gukeza ubutwari bw'abarundi bagaragaje ubuntu mu gukingira abandi no mu kubarokorera ubuzima bwabo ishira hamwe rirashimiye leta kutwigoro imaze kwerekana mu guhicubahiro izo ncungu mu kuzitirira ibibanza bimwe bimwe bihambaye nk'akarorero aeroport Melchior Ndadaye ariko twifuza ko abasigwa babo nabo bozirikanwa gusumba avode isabye ko urubanza rw'abagandaguye umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye goshigwa ahabona kugira tumenye ukuri kubyabaye avode isabye ko umugwi wo kuvugana ukuri no kunwanisha abarundi wo korana n'abakozwe ko n'ubwicanyi bwabaye mu Burundi kuva twikukira avode isabye ko abakozwe ko n'ubwicanyi ko bogira urunani bwo guharanira agateka kabo kugira basabe gutunganirizwa hanyuma imitima yabo itungane
amajwi tukaba tuyakesha Moise Misago kutumvikana kurangwa mu ishengero ry'abadventiste b'umunsi w'indwi gukoba kuva kwishaka ry'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati byashikirijwe n'umushinga amateka Simo Bizimungu mu ntango y'inondwi aho umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ariko yishura ku bibazo by'abashinga amateka kubwiwe ngo ingingo yafashwe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati ifise intumbero yo gushigikira umurongozi atemewe mu mumvirizi
kibazo kijanye n'abanyagihugu bo mu isengero ry'abadivantiste bo mu Sibindwi biboneka ko hari ingingo nyakuba mushikiranganye mwafashe yo gushiraho uburongozi mu nkundi mvuge ko ari gushiraho uburongozi butwara iyo shingiro kuko iyo ngingo ni kusa no kubivuga je rero nkwatowe ndabona ko nyakuba mushikiranganze iyo ngingo mwafashe mwagombye kuregariza umuntu atari legitime mukundi ragifuka mu gifaransa kuko yaza ko ari legitime ibi turiko turabona ntibyari gushika uyu munsi afite ikibazo cyo kubaza mbega leta igeza he mu gushyiraho uburongozi bw'amashengero cyangwa ikorana gute n'uburongozi bw'amashengero kuko ingingo mwafashe iboneka ko mwagombye gushiraho uburongozi bw'iyo shengero mwebwe n'umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu. Cyo rero kirateye amakenga kuko turiko turaraba inkurikizi iyo ngingo hari ihohoterwa ryasanzwe ry'abavuka gihugu ry'abarundi abadivantiste bose w'indwi. Hagira ikibazo rero nagomba kubabaza ikibazo nyamukuru ndabaza nti mbega murababazwa ni ihohoterwa ry'agateka kazi na muntu na cyane cyane k'abo badivantiste riko rirashika umunsi bivuye ku iyo ngingo mwe mwafashe.
Umushikiranganje w'intwari hagati arahakana ko ubushikiranganje arongoye budafise uruhara mu matata ari mu ishengero ry'abadvantiste b'umunsi w'indwi. Amenyesha ko ingorane ziri muri iryo shengero zihagaze ku maronko. Pascal Barandagiye hagahamagarira bene iryo shengero kurengera inyungu zabo bakaje inama n'ingingo kuko ngo ibibera mu iryo shengero bibabaje.
Wana baje tibega ntimubabazwa nibiko biraba bitubabaza cyane gose twarabwiye kwa abantu ari abantu byukuri bakoriye kwa cimana cyangwa abantu bari mu bindi hadutse byo gukwegana amashati gutukana guterana amabuye kugwana mu isengero kwitana amazina atabaho nibyo byabandanije turabwiye abantu bamenye imana n'abapagani batigeze babatizwa turabwiye itandukaniro ryabo ikibazo cyarahavuye kirakura ndetse mbere uruhande rutashimye ingingo twafashe n'uburenganzira bwago bwarituye la presidence de la republique uno munsi rero novuga yuko turi desezi yo la presidence ni yarashi periyeri maze kubasezi habasigaye ko itubwira ingene dukora ibikurikira ivyakurikiye rero harabaye amanama menshi kuri ico kibazo mbere na hierarchy yacu yakoresheje hampande y'ivyo uburongozi l'Assemblée générale mondiale yaranditsa ikete n'abanyiri atwandikira irana copy presidence sinestriction de la présidence de la république twarumvirije abo bantu baraza turumvikana turavugana turashika ku ijambo ryiza vraiment tweje kurishika ko bageze iwabasubiyeyo batwandikira ikete atana hamwe risarisana nivyo twumvikanye barasubira bahana copy la présidence de la république kibazo kibandanizwa kwigaho kigezwe turabona vyukuri kwa abo bantu atari abantu cooperative hafashwe ingingo yuko wararirongoye abandanye rongoye ivyifata kibanza ariko ko umwanya wose boshaka kuja hamwe ngo batore uburongozi bumvikanye ko atakibutsa twisunza amategeko y'igihugu ibintu rero n'umunsi byifashe uko mukamwiraza ngo umushikiranganje yakomeje gushiraho umurongozi kanaka ihibambewe rirongorwa na Rameke rirongorwa na Joseph Sametigale ahubwo mudufashe abantu mubashikire mugende babwire yuko ibintu bari ko barakora uwo munsi atari vyo abantu bamenye imana bagende bose bapfukame imbere y'Imana bace bugufi basenge babaze Imana icishaka hanyuma baje hamwe bigi abapfa kugira abapfa kuvuga ubutumwa ngo nakavuga ubutumwa neza kurusha ubundi bapfinda bazipfunye baje hamwe bapfukame imbere y'Imana ibaha inyishu hama twebwe tuze nk'umarubitre batora umuntu w'umurongozi bemeye bose bahuriyeko.
Ikibazo cizimba gisima ihingurwa n'ihinguriro buseko kimaze gihe guvuba kiri mu gutoregwa inyishu vyashikirijwe n'umushikiranganje w'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi Jean-Marie Niyokindi igihe ariko yishura ibibazo vy'abashinga amateka muri nondwi akaba ari mu gihe bamwe mu bashinga amateka bariko bamubaza ico ubushikiranganje buri ko burakora kugira ngo isima ihingurwa mu Burundi iboneke ku giciro kitavuna honera muco.
Ikibazo cisima dusima kandi kayivanga Burundi wacu kaba mbere umenga
muna amashinga amateka yo kurabira hamwe ingene by'ingenzi byifashe mu Burundi n'ingene ico gisata cyo tere imbere abashinga amateka bamwe bamwe nka defense bigirindavyi we yagarutse ukibazo cisima ihingurirwa mu Burundi n'ihinguriro buseko akavuga ko adatahura ingene isike zimvye no gusumba iva mu mahanga.
Ikibazo cisima dusima kandi kayiva ngahe Burundi wacu kaba mbere umenga igeze ku 30 sinzi ko ahico mubitubwirako na nyabugiye iyo sima ikorewe ngahe Burundi nzi uko yoshoboye kuja hasi yiva hanze.
Ico kibazo cisima ya buseko ikemezwa n'umushikiranganje w'ubudandaji Jean-Marie Niyokindi akavuga ariko ko ariyo n'abadandaza baca bikika mu kiza mu guca bazimba iyo sima uko bayishakiye.
Sima niko muri iyi minsi yaratubanye akayobera abahinga sanga sima twikorera ngaha mufuko wabwirizwa kugurwa 2024 n'amajanatano buri ko 2028 2029 ubuhoho ngo ni 2030 cyangwa 2031 2032 mbwa buseko twarabereke yamara mwebwe murakora isima ni none murabakurikira bayijanye ku isoko ko mbona agahembo kabo kari ngaha muri izina sanga ntibanyishunye.
Umushikiranganje akavuga ariko kwihingurira buseko yahumurije ko ico kibazo kigiye gutorerwa inyishu mu minsi ya vuba.
Tubonanye n'ubutwara buseko yarambariye ati yamara muduhindwe zibiri kuko turafise akabazo ko muri izina baragize impano uko twari twabikoze tukabyabwirizwa gufata kuko barahanya abantu ariko badandaza ku biciro birengeye hanyuma bo muri buseko batubwira bati turindire gatonya muduha kanya ubu nimbisi miri kwirazimba ni Nibyo abindi by'abadandaza bagira ati soki yarareshe twibaza yuko mu misiri imbere kibazo kizotorenyesha.
Ukibazo c'ibinyobwa vyihinguriro Brarudi ubushikiranganje bw'ubudandaji bwashikirije ko bitagifise kanovera nk'akambere ubushikiranganje Jean-Marie niyo kindi ashikiriza kikigo kijejwe gusuzuma akanovera k'ibihingurwa BBN kiriko kirakurikirana ivyo binyobwa. Kwisa standatu ni minota 34 ano makuru tuyabandanirize ne yavugwa mu gisata cha politike. Babiri muri munani bagize umugoyi ugenga ujejwe utunganya amatora mu ntara ya Bururi ntibateye igikumu ku ntonde z'abagize imigwi ijejwe gutegura amatora mu makomine sesi muri iyo ntara. Abo nabo bakaba berekanywe ku mugaragaro kuri uyu wa gatanu. Imvongo nuko abagize iyo migwi yo mu makomine batumvikanywe ko Leonidas Ninteretse arongoye mu gutegura amatora muri iyo ntara. Sepi avuga ko ico kibazo Sepi Bururi imaze kugishikiriza umugwi Seni I Bururi. Duhamagara Jean-Pierre Misago.
Amakuru atangwa na bamwe mu begereye umugwi Sepi mu ntara ya Bururi avuga ko ukutumvikana kuboja mu migwi sesi ya makomine kwatanguye kuva kuri uyu wa kabiri, ariko ibikorwa birabandanya bikozwe na bane muri munani bagize Sepi Bururi. Babiri bahavuye bemeza ayo mazina, ariko bandi babiri harimwo icegera c'urongoye umugwi Sepi Bururi bwushikubu bakaba baranse gutera ko ibikumu vyabo kuri ayo mazina yashikirijwe ku mugaragaro kuri uyu wa gatanu mu ndongozi z'umugambwe CNL mu ntara ya Bururi. Ari nawo ico cegera ca Sepi Bururi yavuyemwo bashikiriza ko uwo mugambwe warenganijwe mu kuronswa abawuserukira mu makomine abiri gusa muri atandatu agize intara ya Bururi, mu gihe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi userukiye mu makomine yose nayo iprona mu makomine atanu. Ku bwa Leonidas Ninteretse arongoye Sepi Bururi, abo banse gusinya ngo badasoma amategeko agenga umugwi Seni, kuko hasinye batandatu kuri munani ngo ni benshi cyane uravye ibitigiri vya 47 n'imiburiburi bikenewe muri Seni kugira ngo ingingo ije mu ngiro. Warongoye Sepi Bururi ashikiriza ko bashize imbere kugabanganya mu migambwe itandukanye ibibanza biri mu masesi mu makomine atandatu agize intara ya Bururi. Ico kibazo ca Sepi naco ca Bururi ngo kirazwi no mu mugwi Seni, abidoga nabo ko barenganijwe ngo nibandike hanyuma vyigwe. Jean-Pierre Misago, I Bururi, Radio Isanganiro.
Tugukengurukire Jean-Pierre Misago. Tuve I Bururi tuje mu ntara ya Gitega. Abana bahoze bafunzwe ariko barekuwe bariko biga imyuga itandukanye mu kigo c'abafurera bene Yozefu co muri komine Giheta ni mu ntara ya Gitega, ngo bariga neza kandi baranamenyera ubuzima bwo mu kibano. Bishikirizwa na Furera Tarsisi batungwa nayo arongoye ico kigubu kirimwo abana nk'abo 30 kuva mu mwaka wa 2015 gushika ubu, kikaba kimaze kwakira abana 270 bo mu ntara zitandukanye. Ishira hamwe Terre des Hommes akaba ari ryo ribatororokanya muri ico kigo bakamara amezi 3-3. Gerard Nibigira.
Muri ico kigo ubu hari abana 30 harimwo abigeme 5. Abo bana bavuga ko banezerezwa no kubona bariko bariga imyuga itandukanye muri ico kigo inyuma yo kuva mu munyororo.
Abo muri teredezo nibo bandonde rwanze kwiga umwuga kuri nari naciye mu gace kwa Minere. Je ubu kubera naje kwiga uno mwuga numva ari sawa.
Je numva nezerewe yatangorane na ntoyi mbona afise.
Turiko turiga ibiratworohera cyane ko dufise n'umwigisha mwiza aratwigisha adushigikira cyane.
Furera Tarasisiyo batungwa nayo arongo ico kigo c'abafurera bene Yozefu cyo mu Giheta kavuga ko bakira abo bana bakabigisha imyuga, ariko ngo baranabigisha n'indero runtu, kandi ngo arashimishwa muri rusangi nuko abo bana bifata.
Tuba dusanzwe tuzi nyene yuko bavuye mu yohero bibohero kenshi ntandero baba baronse abantu baronka baguma bariko barabibutsa indero runtu ingene imeze. Barashitse ngaha rero turavyihwabira ko gose tukabafasha gutegera ngene umuntu yigenza mu bandi bantu, kandi turabona yuko babikunda bagatonda ku murongo naho bamara umwanya mutoyi wa mezi atatu bagenda bashimye n'ababyeyi yo babonye barashima nawe ni hotel des hommes irashima gose.
Icyo kigo kikaba cigisha imyuga yo gushona ibirato, gushona impuzu, guhingura imfungurwa, gusudira no kubaza kuva mu mwaka 2015 gushika ubu ikaba kimaze kwigisha iyo myuga abana amajana 270 bavuye mu munyororo bava mu ntara zitandukanye z'igihugu. Igitega Jane bigira ku bwa radio Isanganiro.
Tukiri muri iyo ntara nyene abana babigeme bagera ku majana 200 bo mu makomi namwe amagize intara ya Gitega batashoboye kubandanya ishure bivuye ku mvuzo zitandukanye arimo kuyobegwa mu ishure. Barashima kwishira mwe soje payeri rabagateka kabana ryabigishije imyuga itandukanye. Urongo iryo shiramwe yavuga ko biri mu mugambi mpore mwana aho banabigisha gushinga amashiramwe yo kuziganya no kuguranana mu ntwaro. Bamenyesha ko impingi kiri ndende bagasaba abantu bose gushira ingufu hamwe kugira umwana w'umwigeme akingigwe. Amazu arenga 40 ibikoresho vyo mu mazu imirima yababa amahegitari 200 n'ibitungwa nivyo vyahitanwe n'imvura yaguye ku mugoroba wo kuri wa gatano muri komine Busoni imitumba Nyagisozi na Ruheha ikaba ariyo yasinzikajwe cane niyo mvura. Musaneri yo komine agasaba abo bose bafise ico boterera gufasha imiryango yahuye n'ivyo bibazo. Albert Hatungimana agamagarira abanyabusoni kwijukira guca imikobeko. Anyesi ntawo magazi
nkuko bishikirizwa na Robert Hatungimana musitanteri wa komine Busoni imitumba yo muri zone Nyagisozi yasinzikajwe n'imvura gusumba iyindi ni Nyagisozi na Ruheha aho ibintu bitari bike byahitanwe n'iyo mvura harimo amazu agera kuri 40 imirima ingara na mahegitari 200 ibitungwa bigizwe n'ingurube impene n'inkoko. Musitanteri akamenyesha ko ivyo bitigiri ari vyimfata kibanza ababa muri ayo mazu bakaba basavye indaro mu babanyi babo. Musantere wa komine Busoni agasaba abo bose bafite ico boterera gufasha imiryango yahuye n'ivyo bibazo. Akavuga ko ategekanya gukoresha ibikorwa rusangi vyo kubakira no kuronsa amabati ndetse n'imbuto zo gusubira guteragira abahuye n'ivyo bibazo kuko ngo hanini imirima nka yose y'ibiharage yaratwawe. Batunga Imana yongeye ko ahamagarira abanyabusoni kwijukira guca imikobe nayo abo yahitanwe n'imvura gusubira kwimbi yindi. Ibibazo nk'ivyo biravugo no muri komine Bwambarangwe aho imvura y'umugoroba wejo yahitanye ibintu bitari bike bikaba bitaramenyekana vyose. Mu Kirundo Agnese ntawo mpagaze ku bwa radio Isanganiro.
Ano makuru tuyarangirize mu yavugwa mu gisata c'inkino umugwi w'abigeme Bercosta wejeje gutsinda umugwi wa Aigle Noir amanota 72-49 hakaba hari mu rukino rwa nyuma rw'umupira w'amaboko basketball mu gikombe citirwe incungu gitunganijwe ku ncuro ya gatatu mu nkino ziriko zibera mu ntara ya Gitega. Mu kanya kari imbere hakaba haza gutangura urukino rw'abagabo ruza guhuza umugwi w'Urunani na Gymkhana. Amakuru twari twabateguriye ni hano aciye arangirira. Mwakoze mwese mwayakurikiye. Ndabamenyeshe ko mu kanya muca mukurikirana ayanditswe n'ibinyamakuru mu binga bw'ivyuma ari Eric Uwimana. Mugira umunsi w'Imana mwiza.
Amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru.
Ikinyamakuru iwacu candika ku miryango itatu yo mu ntara ya Rumonge igabisha ko ishobora gusubira mu buhungiro.
Nabahungutse baserukirwa na Samuel Ntiranye bagira baheruka gutsindwa urubanza rujanye n'amatati y'itongoro bahuza n'umusangwa Benoit nije imbere ku mutumba wa Busebwa muri komine n'intara ya Rumonge. Biturutse ku rubanza rwaciwe na sentare idasanzwe ijejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo rwatsinzwe n'umuryango wa nije imbere umuryango wa Ntiranye bagira. Ngutegereza kuba wakuye meza mu kiringo kitarenga meza 6 nkuko tubyiganirwa n'ikinyamakuru wacu. Kubwa mugenzi wacu kandi iyo miryango ngivuga kwishima kwisubirira mu buhungiro muri Tanzania ngo aho kuba mu gahinga mu gihugu cabo c'amavukiro ngo bakanemeza kandi ko ariko baranaturatuzwa.
Abo banyagihugu baganiriye na bagenzi bacu bo mu kinyamakuru wacu basaba ubushikiranganji bw'ubutungane gusubira mu yongingo ya sentare kubgabo ngiteye kubiri n'uburenganzira bwa kiremwa muntu ku ruhande rw'abajejwe intwaro Sabe Ntomoka arongoye umutumba wa Busebwa asaba inzego nkuru z'ubutungane zikukiriyo sentare gufata mu bintu ico kibazo ngo kuko kuri uwo mutumba ngo hibonekeze inyifato yo gushigikirana mu makosa ngo ishobora gutuma abantu bacanamwo nkuko tubandanya tubisoma muri ico kinyamakuru.
Amwe mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike akorera mu ntara ya Bubanza yandikwa n'ikinyamakuru wacu asaba ko ingingo ya kane y'amasezerano ya Arusha ishigwa mu ngiro mu gutora inyishu z'amatata janye n'amatongo hagati y'abahungutse n'abasangwa. Iyo ngingo ngo ivuga ko utaronkejwe itongo aronswe umuzibukira ubereye ata wandia wangura. Mugenzi wacu yibutsa ko amatati menshi ajanye n'amatongo hagati y'abahungutse n'abasangwa ataratorega umuti na cyane cyane mu ntara zo mu manuko bw'igihugu. Ico kinyamakuru candika ko mu gihe gice kinini c'abarundi batunzwe n'uburimyi ikibazo c'amatati y'amatongo ngo cari gikwiye kwitonderwa.
Amakuru ashikirizwa n'iminyamakuru.
Ikinyamakuru Burundi Eko mu ijambo ryacu ry'intangamarara candika ko hako biteba vyofuma bicererwa kikavyandika gifatiye ku migambi yo kubaka ingomero z'umuyaga nkuba yemewe. Cerekana imigambi irenga 10 iri kirarangurwa mu bijanye no kubaka ingomero z'umuyaga nkuba. Bagenzi bacu bo mu kinyamakuru Burundi Eko batanga akarorero k'ingomero ziriko zirubakwa ku nzuzi Jiji na Murembwe Ruzibazi hamwe na Kaburantwa. Bandika kandi ko izo ngomero zizotuma urugero rw'abakenya umuyaga nkuba rugabanuka mu ngo na mwarijya ngo hakenewe megawati 120 ngo kugira ngo ingo zo mu bisagara zose zikwigwe n'umuyaga nkuba.
Mugenzi wacu yerekana kandi ko gushika mu mwaka wa 2021 igihugu ngo kizoba gifise megawati 70 z'umusesekara w'umuyaga nkuba afatiye ku vyegeranyo by'ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka. Gandiko nico kinyamakuru caneka ko bijanye n'ubutunzi. Icizere rero ngo kirahari cyo kuva mu bukene bwo muyaga nkuba nkuko mugenzi wacu avyishimira. Ariko rero ngo biracari kure. Ikinyamakuru Burundi Eko kirangiza kigira kiti ni hasubirwe mu mihori twa muyaga nkuba kugira ngo utaka rugabanuke.
Itorokanizo ry'amakuru ABP ryandika ku banyagihugu bo mu Kirundo bahamagarirwa gukingira ibidukikije ngo kugira ngo bahangane n'ingaruka mbi zivuye kwihindagurika ry'ibihe.
Iryo torokanirizo ryandika ko buramatari w'intara ya Kirundo yabishikirije ku munsi wa kane ku mutumba wa Rwibikara muri komine ya Busoni intara ya Kirundo mu gikorwa cyo guca imikobeko. Alain Tribert Mutabazi ngo yasiguriye abo banyagihugu ku intara arongoye ikarigwa n'ingaruka mbi zihindagurika ry'ibihe na cyane cyane kubura amazi mu makomine ya Busoni Bugabira na Kirundo nk'uko bagenze bacu babidondagura. ABP yerekana kandi ko umutumba wa Rwibikara ari wuzu bwa mbere mu kubangamirwa n'uruzuba ngo ivyatumye n'abantu batari bake bimukira mu bindi bice by'amakomine n'intara.
Friend Zone ni kitwa urukundo uko ari ku rubuga rw'abanditsi yaga ruvyibaza.
Uwo mwanditsi afatira ku ntahe z'abantu bahuye n'icitwa Friend Zone ngo ikaba ari imimenyerano yo mu kibano aho umuntu umwe usanga yipfuza kwinjira mu rukundo canke imibonano mpuzabitsina ngo mu gihe uwundi we aba yishakira ubugenzi busanzwe gusa. Ibyo rero ngo bisiga abantu mu kangaratete n'umubabaro.
Lise na Freddy ngo n'abantu babiri baheruka kwiga ku ishuri ryiza ryo mu gisagara ca Gitega. Uwo mwigeme yemeza ko yihenze ku mimenyerano bari bafitaniye na Freddy ngo yarihanganye ikiringo kirenga umwaka ariko ngo ivyakurikiye vyabaye ibindi. Freddy ngo nticabujije ko asigarize mu marira inyuma yaho uwo mwigeme yipfuje ko bokwinjira mu rukundo nyakuri nk'uko uwo yashikiwe na Friend Zone avyiganira yaga. Arno nawe nyene yavyiganiye urubuga rwa yaga ngo yagize ingorane nk'iyo nyene ayitewe n'umwigeme yitwa Ange.
Kubw'uwo mwanditsi urukundo ngo ruratandukanye n'ubugenzi busanzwe afatiye ku bantu basigaye amaboko yera naho bari bakunda cyane abo bita abakunzi ngo bapfa umuhebwa hako winjira muri ubwo bugenzi busanzwe Friend Zone. Yaga ngo yasanze abantu bagwa muri ubwo bugenzi Friend Zone ngo kuko bateba kuri tobora ngo bavuge icyo bakeneye. Kubw'ivyo rero ngo mu gukinga ko imitima ikomereka byo babyiza umuntu arivuze hakiri kare. Akaba ari na hano duciye turangiriza n'amakuru yanditswe n'ibinyamakuru mwayashikirijwe na
Share Makoto
afadikanije na Irini Bell nibigira mugira ibihe byiza aho muherereye
Amakuru ashikirizwa n'iminyamakuru.